hii ni Radio Ijwi la Amerika. Radio Ijwi la Amerika ibandanya kuvugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti mwese muduteze amatwi, ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri isa.
Kibazo cha mbere kijanye no kwivuza ni kuvuga yuko leta ifitaniye amasezerano turumvikana yuko abakozi bose mu gisata cy'ubuvuzi bavuzwa na leta kabariyo iriha amagarama bijanye nuko kuvuzwa iyo bagwaye.
Wani Melanza Kizimana mukuru wa sendika y'abaforoma yitwa Sinapa mu Burundi avuga kuri bimwe mu byo bifuza ko byo hinduka. Inkuru n'ayandi makuru twabateguriye yerekeye akamo umunyamabanga mukuru wa karere ka Afrika y'Ubuseruko yihamagariye leta ya Kenya abatavuga rumwe nayo hamwe n'abanyagihugu bose kwirinda gushira igihugu cyabo mu ntambara muri iki gihe cy'amatora. Hamwe na agashimwe Steve Carey Prize ka Hawe ya Pierre Clavenku mbarimpa murantuka ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubwo abanyororo APRODH mu Burundi muntu wiheze mu gisagara cya New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayagaruka ko mu kanya gatoya. Amakuru rero tubafitiye amasendika y'abaforoma n'abafasha babo mu Burundi ariyo Sinapa na CNTS agabisha ko mu kiringo cy'imisi 14 azohagarika akazi mu gihe leta itobemerera ivya isaba. Ayo masendika avuga ko abanywani bayo bahohoterwa bagahagarikwa n'abajejwe intwaro canke igipolisi mu gihe bakoze amakosa y'akazi. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Uri Kaneza.
Mwitangaza masendika Sinapa na CNTS asohoye kuri uyu wa kabiri agabisha ko mu kiringo cy'iminsi 14 azohagarika akazi hamwe leta itotanga inyishu z'ibibazo ayo masendika amaze iminsi aganira n'abarongoye igisata cy'ubuvuzi mu Burundi. Ayo masendika yemeza ko kuva ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa 11 buca twinjiramo azocahagarika akazi mu kiringo cy'iminsi 4 adashimishijwe. Merance Hakizimana umukuru wa sendika Sinapa aratubwira bimwe mu byo bifuza ko byohinduka.
Kibazo cha mbere kijanye no kwivuza ni kuvuga yuko leta ifitaniye amasezerano turumvikana yuko abakozi bose mu gisata cy'ubuvuzi bavuzwa na leta kabariyo iriha amagarama bijanye nuko kuvuzwa iyo bagwaye. Mugabo uno munsi leta itegekanye amafaranga akwiye ugasanga amaduka y'imiti yavuganye n'ubushikiranganje ko yoza araha abagwayi bakora mu gisata cy'ubuvuzi azarafata ingingo adufatira ingingo acu usanga rero ivyo birabangamiye amagara y'abavuzi mu gihe kandi nabo abandi bagwayi baba bakeneye yuko babavura. Ikindi twovuga tuvuze ku kijanye n'umutekano w'abakozi mu kazi hariho amategeko agenda abakozi hanyuma ugaca usanga nk'iyo bagomba guhana umukozi ntibisunga ya amategeko niho uzawumva igipolisi cyaje gufata umuntu kanaka ukazawumva ngo buramatari yaje gufata umuntu kanaka mbere duhora tubona n'abantu tutamenya neza abaribo aho baza barondera abavuzi ngo baje kubarondera ngo ushobora bakoze n'umutekano muke kubera tutabatuzi ivyo ari byo.
Iruhande y'ivyo amasendika y'abaforoma n'abafasha babo asanga n'itangwa ry'akazi mu gisata cyabo ririmo amahinyu.
Bikuru bikuru rero n'ivyo mugabo hariho n'ikindi twavuze imwe navuga kijanye na guverinance ni kuvuga ukuntu aravuze ukuntu abakozi bahabwa akazi mu gisata cy'ubuvuzi aravuze ibintu by'ibiturire mu gisata cy'ubuvuzi ivyo navyo nyene ntitubisiga inyuma tugomba yuko byotanga umuco kuko hariho n'abakozi bafunzwe twebwe turiko turaraba tugasanga bariko baradendereza zwa turavye ukuntu bafashwe turavye n'ukuntu iyo bariko barabwiturire hateza kubaho ubwitanga n'ubucakira mugabo wagitanze kugeza n'ubu akaba ataraboneka tugaca tuvuga tuti na kadenderezo abo bantu ibabare kure hanyuma mugabo wankete zibandanye bidegenzwa.
Hakizimana hamagariye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'igisata kivuza abakozi ba leta mituelle de la fonction publique kutirengagiza ibibazo abaforoma n'abafasha babo bafise.
Ubushikiranganji ni bukere buti kuko uri kurabiraba kuri ico kibazo umenga si ikibazo c'ubushikiranganji umenga ni ikibazo c'abakozi nibo bonyene bategerezwa kwijya bakimara. Ubushikiranganji ntibigera buvuga yuko amafaranga babuha adakwiye burinumira bugahengera hageze muri nankana hakaba aribo bavuga ngo tugira amanama kandi ayo manama atacashikako mu gihe amafaranga yategekanijwe adakwiye akamo tugatera ni shirahamwe mituweli kungendo ifise yo kuburabuza abagwayi monopole ngudaciye mu maduka y'imiti ya mituweli ngo ntahanduje ivyo bijanye kubiri n'amategeko ivyo bijanye kubiri n'agateka kabagwayi umugwayi ategezwa kuja ahashaka umugwayi ategezwa kuja muri farumasi ashaka hari ikindi kibazo kijanye n'icyo n'agafashanyo cyo twokwita cotisation abanyonyi ba mituweli batanga ugasanga bamwe babafatira ku mushahara w'ibanze abandi bakabafatira ku mushahara wose babakorera bimwe tugava tuti nta mwana n'ikinono ni hatangwe agatererano kamwe kuri bose
ihagarikwa ry'akazi mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi ryaheruka kuba mu mwaka w'2013 icyo gihe amasendika yiyamiriza amakori yo ku mishahara leta yari yashizeho Eroje wika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nguru mu Burundi kandi abarimyi b'ikawa mu ntara ya Muyinga bari bamaze igihe baradebukiwe no gukorera icyo gikorwa bakaba bifuza kukinantunga baradebukiwe no gukorera icyo gitegwa bakaba bifuza kukinagura bavuga ko badebukiwe kubera ikawa itari ikibaha umusaruro baremeza ko zimwe mu ngingo leta iherutse gufata zibaha akarusho arimwe bakagira ingorane zo kuronka imivyaro yo gusubiriza izashaje ibindi kuri inkuru tumvirize umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinzi
kubitije amaso hirya no hino mu mitumba y'amakomine atatse intara ya Muyinga urabona ibipimo vy'ikawa byinshi ikiboneka bimwe muri ibyo bipimo by'igitegwa cya mbere njabukamazi cinjiza amahera y'agaciro mu Burundi bifashwe neza ibindi bitari bike bisa n'ibyaheberanywe abarimyi bavuganye n'ijwi rya Amerika mu makomine ya Gashoho na Gasogwe baravuga icyatumye haba ukudebukirwa mu gukorera igitegwa cy'ikawa
kuko nko mu minsi ikawa zawe zibere mu minwe y'abadandaza washobora gushora ikawa ugasanga ariko arayikugurira nk'amajana 25 ku kiro ugaca ubona rero usanga ariyo mu bitegwa biri hanyuma y'ibindi
twamishije udukawa twabona atakamara zitugifitiye wasanga ku kiro umunyagihugu w'umudandaza yashaka kuzigurira ku 400-500 tukaca tubona natwe kukurikirana ikawa ko bitugora tucatu tumera nk'abazihebye mugabo twagomba kuzinagura ko kubera leta yari isubiye kuzishyira mu minwe yazo ubu umuntu ashobora dukaba bamuhembera ku gihe bakamuhemba neza
mu runani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa guhimiriza kunagura icyo gitegwa biri mu bikorwa byihutirwa uno munsi Bandiremba Convenari wo ku mutumba Muyange muri komine Gashoho ari muri komite y'urunani rw'abarimyi b'ikawa ku mutumba
abantu cyane babate bukiwe n'ese yahere mu buryo barashoye ikawa ku mazini amafaranga ntibayarya ronka amwe yarahezeyo niba ngo yabonye ibintu barayarya mu gabandi munyuma barayaroze cyo cyatumye ikawa zisubira batazi kurikirana cyane tumwe turakora tugira ihimiriza tumwiza abenegihugu kugira ngo babandanye gusasira ikawa zabo
biragaragara ko bamwe bamaze kwitabira ako kamo ikibazo bashikiriza ni ukuronka aho bakura imivyaro y'ikawa yo gusubiriza izashaje batavunitse
ikawa kuronka nticoroshe kubera nizi turiko turakurikirana tuzigura ku muvyaro 50 kandi tuzikura kure cyane gose
nosaba kugira ngo turonke imivyaro y'ikawa ko boduterere ipikinyeri habonetse udusahiriza umuntu akaduha imivyaro kuri gusa niho tubasha twizigira gutera ikawa nyine tukazigwiza gose ku bwinshi nk'ubu naguze imivyaro 25 nari nifuza gutera nk'ikawa 1000 mugaba kubera ndinda kuzigura amafaranga nyine bikangora kuronka amafaranga kuzigura
badende Jumaine umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muyinga y'ubutunzi avuga ko leta yamaze gufata mu minwe icyo kibazo ifashwe mu mugongo ni banki y'isi yose
n'umugambi rero ugenda novuga ku ntambwe ubu mugambi watangwe n'abarimyi b'ikawa 30,000 umwaka uza uzicugira 50,000 umwaka uza ukurikira wayo 90,000 undi mwaka 180,000 ku buryo ko umugambi uzaza guhera harimo abarimyi b'ikawa 300,000
umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muyinga ajijwe iby'ubutunzi avuga ko abazoba biyandikishije muri uyu mugambi bazokurikiranwa bagafatwa no mu mugongo zimwe mu ngingo leta y'u Burundi yafashe kugira ihagararire inyungu z'umurimyi ni uguhagarika abacuruzi barangura ikawa mu mihana ivyo leta ikaba yasanze abarimyi bagurirwa ku giciro cyo hasi cyane uburusho bw'ikawa bugahabwa umudandaza ataziruhiye. Uno munsi abarimyi basabwa gushorera ku matonorero azwi n'amategeko, bakaba bemeza ko bamaze kubona karusho. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Umunyamabanga mukuru w'akarere ka Afrika buseruko yahamagariye leta ya Kenya abatavuga rumwe nayo hamwe n'abanyagihugu bose kwirinda gushira igihugu cyabo mu ntambara muri iki gihe cy'amatora. Umuryango wasubiye no kurungika indorerezi z'amatora azosubira kuba ku munsi wa kane w'indwi. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari arusha.
Umunyamabanga mukuru wa kareka Afrika y'ubuseruko avuga ko abanyakenya babwirizwa kwiyumvira ubutunzi bafise kurusha kwiyumvira inyungu za politike. Uwo muryango wamenyesheje ko bimaze kuba nk'akamenyero ko mu bihugu bitari bike vya Afrika mu bihe vy'amatora abanyepolitike bisamburira ko maze abanyagihugu bakicwa abandi bagahunga. Ambassadeur Liberan Fumukeko avuga ko ayo matora bucaba ku munsi wa kane w'indwi tariki 26 kuno kwezi atari ubwoba batari bake, gutyo agahamagarira abanyakenya kwirinda kugwa mu kaga.
That Kenya has been the pride of East Africa. Kenya is also the pride.
Avuga ati Kenya camye ari igihugu gifise icyo kimari ya kare ka Afrika y'ubuseruko ndetse gifise n'icyo kimari ya Afrika yose muri rusangi. Tuzeye ko uko iminsi yegereza amatora abanyakenya ariko babandanya kwiyumvira kwikingira ubwabo, kwihesha iteka no gukingira ubutunzi bwose barondeye kuva mu myaka iheze.
Fellow Kenyans, don't destroy yourself, don't destroy your country.
Atenshuti zacu zo muri Kenya, nimwisambulire ko nimusambulire n'igihugu cyanyu kubera inyungu za politike. Twizeye ko amahoro azokingirwa muri iki gihe gito buca gitangura c'amatora hamwe n'inyuma yayo. Ntitwifuza ko igihugu ca Kenya gica mu ngorane nk'izo ibindi bihugu biriko biracamwo kubera amatora. Mu matora yaheruka muri Kenya mu kwezi k'umunani, imbere y'uko sentare na yenyuzwa itegeka ko asubirwamo umuryango wa Afrika y'ubuseruko wari warungitse indorerezi zigenga. Mu itangazo ryazo zashikirije ko amatora yagenze neza, bimaze kumenyekana ko aya matora asubirwamo, Ijwi rya Amerika ryabajije umwe muri izo ndorerezi kw'igikorwa cyabo kitabaye imva gusa. Uwo mugabo nawe yishura ko bobo igikorwa cyabo kwari kuraba ko ibiro by'amatora byuguruye bikongera bikugara ku masaha canke ko atamyiyamamazo yabereye ku mirongo y'abaje gutora. Yongeye ko kw'ikindi bihweje ari ku mutekano wari wubahirijwe ko atabatoye batabirekuriwe n'amategeko canke abankewe gutora babirekuriwe hamwe n'uko atamyerekano yabagiye ku munsi w'amatora. Kubwo mugwi ibyo guharura no kuraba utunenge twavuzwe na Sentare Ntayinyuzwa ntivyari mu byo bajejwe. Mvomokeko abona ko izo ndorerezi zaranguye akazi kazo neza, arico catumye n'ubwo umuryango wa Afrika y'ubuseruko usubira kurungika izindi ndorerezi zigenga muri Kenya.
When there's an electoral observation mission, of course there's always a report.
Ubuheruka umugwi wacu waracungereye amatora waratanze n'icegeranyo cawo naho benshi batakimenye. N'ubu rero twebwe nk'umuryango wa EAC hamwe n'ibihugu turi kumwe tuzurungika n'ubundi indorerezi zigenga, mbere bamwe baramaze gushikayo kandi tuguma twizeye ko ibintu bizogenda neza. Eka byo natugiriye akamaro natwe nk'umuryango wose. Ayo matora yo muri Kenya niyo yatumye ibikorwa bimwe bimwe by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bihagarara. Ivyo navyo ni vy'inama nshingamateka y'akarere imaze amezi atanu itaratangura. Imvo nuko icyo gihugu kitaratora abashingamateka bagiserukira mu gihe ibindi bihugu bitanu byamaze kwemeza no kurungika amazina y'ababiserukira. Cheklabe ni inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC Pia Clavembo nimpa ayobo ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu nubwo abanyororo APRODEASH mu Burundi mundu guheze mu gisagara cha New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye agashimwe kitwa Civil Courage Prize nagashimwe gatangwa umwaka utashe n'ikigo Train Foundation ako gashimwe gahabwa umuntu yabaye rurangiranwa mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu gushika bizire uretse kwakira ko gashimwe mbona impa ariko aramenyekanisha igitabo gerutse kumwandikwa ko ciswe Reste debout canditswe n'umumenyesha makuru Antoine Kaburahe akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru iwacu cyo gitabo gishingiye ku bintu yiboneye ni kiganiro kirekire Kaburahe yagiranye na mbona impa mukanya mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye nabo bagabo uko ari babiri
nkuko umbona urabona yuko magaze neza magari meza ndavye aho navuye naho ngeze mugabo urumva yuko ijwi ryanje kubari basanzwe banzi kera siri narisanganywe mugabo nkagira nti hari akarusho kanini cyane kuko namaze ikintu hafi cy'umwaka ntashobora kuvuga ngo abantu banyumve ariko abaganga n'abahinga baramvuye ubu bambwiye yuko inyuma y'imyaka itatu ndashwe yuko nshobora kuzosubira gutora ijwi ryanje nk'uko ryari rimeze ubwa mbere nkeka ngasubira kujya kuririmba mu minsi nk'uko nawe yandirimba kera
abantu benshi bibuka amafoto yawe ukijyanwa mu gihugu cy'u Bubiligi hari n'ibyuma bari baragushizeho kandi ngo ibyo byuma byari biremereye cyane
ego na ibyo byuma byari biremereye gose kuko ingene byagenze nuko bakindasa urusasi rwaciye ku itama hanyuma rurinjira mu kanwa ruramena amenyo ashika atandatu ahambe turiko turavugana nimone ngo anamenyo yiwanje nimwe bita prothese n'andi bashizemwo hanyuma urusasi rurahita rurabandanya ruca mu mihogo rurakata bimwe bita corde vocal ubwo nyene ijwi ryaciye rigenda sinasubiriye kuvuga ariko n'ibitangaza byashitse kuko urusasi ngo rwaciye rugaruka rurabandanya ruca mu zuru abonye izuru ryiwanje ntibumenya yuko bari baze na gatoya hanyuma vy'Imana igira urusasi ruca rubandanya ruca ku izosi ruravuna icyo bita igufa rya kane n'irya gatanu rimwe bita mu gifaransa vertebre hanyuma rurabandanya rero ruca rurasohoka nicyo gituma rero mwabonye bijya byuma byari ku mutwe bujya byabandanya bikagira mu nda kandi kijya cyuma rero cyapima ibiro bitatu n'inusu rero abaganga baramvuye naho bwa mbere batari bazi ko nzokira ariko Imana igira ibyabo kuko bamaze kunshisha muri cya cyuma bita sikanere bagasanga amagufa yagiye amaze guterana abaganga bose bakoranye baranyitegereza babona yuko ari ibintu by'ibitangaza rero ngira nti ni by'Imana ikora
aba bantu bakurashe urabazi cyangwa se wazize urusasu n'ukundi muntu yaba agenda mu muhanda nawe akaraswa
wandashe namubonye kuko mbe byari bimaze nk'iminsi ibiri kuko jewe nari mu misa hari ku munsi wa Mungu hanyuma dusohotse misa niho numva abantu baza bambwira ko bariko bavuga ko bakurashe hanyuma nkagira nti ibyo ni by'abantu bipfuza hanyuma ku munsi wa mbere ndagenda ku kazi kubiri waje nk'uko bisanzwe ndakora akazi kujya ku mugoroba mugabo abantu bagumye batelefone bazanya ngo mbe ngo mbonimpa bamurashe uko bavuga ko bamurashe rero ku mugoroba ngomba gutaha niho nabona imoto iji kwa abantu babiri hanyuma umwe mbona ndamuzi ariko mbona imyifato yiwe yahorana mbona si wa wundi ntandanda mukije jewe nca ndinjira umuduga nca ndataha hanyuma ngomba gushika muhira asike nk'imetero nk'amajana umunani ngo shike muhira niho nabona ya moto inyuma yanje ubwo nyene nzanumva yandashe sinasubiye gutora ubwenge aca abandanya mugabo ariko aragenda yagumye arasa kandi masase ariko tugira Imana nafashwe n'ubwo rusase rumwe uwo muntu rero jewe namwiboneye neza nari ndamuzi mugabo ikibabaje ni uko nawe nyine hanyuma ndi mu bitaro nabumvise yuko nyawe nyenge baciye mwabimwica kuberako nta kindi bamujije ni kuberako ubanza bari bamutumye yaruhushije yo jibe namwiboneye neza nayisanzwe ndamuzi bamutadira famili mbere yarihoze no mu migwana yari umudemobilize yaba mu kinama nayo ndamuzi neza cyane
usibye kuba barakurashije bagagusha ubukabo kiri muzima aba umwana wawe ndetse n'umuko wawe ntago babirokotse
nabyo bari barokotse mugabo niko bigenda si jewe je nyene nabuze muraza abantu bapfuye mu Burundi ngene bangana mbere jewe bamfira ko ndababona ncamwibara mbona imibyimba nacyo gituma nari niyemeje nti jewe sinshobora kubandanya nca ku mibyimba ndayibona gutyo imiryango yabo yatakishobora gukora jewe nacenza ndafashe iyo miryango yabo kugira ishobore gutora ibyo biziga hanyuma bashaka nk'abafasha no kurondera amasanduku kugira bashobore kuza kubazika nkarondera n'uburyo kugira baronke imiduga ibaherekeza ibyo byose nabikora nayo ubundi ko nabuze mugabo habuze imiryango myinshi rwose gushika n'ubutiko turavuga ngo kubwira yuko twebe tumaze guhura nk'abantu barenga ibihumbi bibiri bishwe n'abandi batowe mu binyogo rusange tutazi abatawemwo ingene bangana rero nkagira nti si twe nabuze jenyine n'abarundi bose babuze kubera icyo kiza cyateye mu Burundi ikiza rero twebwe twita yuko cyavuye kuri politiki mbi ku ntwaro mbi ariko nkagira nti nibyo Imana ikora Imana ikora ibyayo
Pierre Claver Mbonimpa ufite ubuhamya bwinshi cyane 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 dukurikije imyaka umaze uharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira bw'imfungwa bikaba ari nabyo mpamvu Antoine Kaburahe wahisemo kugira ngo uganire n'uyu mutama ubwo buhamya bwe ubushire mu gitabo kugira ngo n'abantu bataravugana nawe cyangwa se batamuzi babe bagira icyo bamenya ku bijyanye n'ubuzima bwe iki gitabo Reste Debut wanditse mbere na mbere duhere ku mutwe wacyo bivuze iki mu kirundi
bivuga kukuma uhagaze naho ba umerewe nabi naho ba ufise imvunyishi zo gutuma wihebura reste debout n'ukuvuti gumuhagaze ntucike indege ikintu bisikora mu kirundi
kuki wahisemo uwo mutwe
ubu mutwe w'igitabo wavuye munsi umwe turiko turaganira mutama kuko turagiye ahantu turiherera mu gihugu cy'u Swiss ahantu ata muntu yatugora ata telefone ata waturamutsa tumarana iminsi 10 tuyugaranye ndamwumviriza namufata amajwi nkandika nkagerageza kumva ubuzima bwiwe ningene yakoze ningene n'ivyo yaranguye hama rero umunsi umwe turiko turakora turagira aho namubaza ivyerekeye ingene bishe umwana wiwe ujya mwana wiwe weli barash hama mutama bica biranka acara atangura gukora amosozi cyanda nanjye numva ikigongwe ngira isoni ndabura uko nifata ndamusaba nti mutareka duhagarike acambwira oya ati reka tubandanye ati forest debout cyariho kuva mvuga nti mutamara aheje gutora umutwe w'igitabo reste debout no kufati tubandanye naho mbabaye naho undi ko mvuga ibintu bibabaje tubandanye nyagira nti nari maze mbe n'imisi n'imvuye ngene zo cita ico gitabo cyangira nti mutabari itoye titre
icyo gihe cyose mwamaranye nkuko nari mbivuze urugendo yanyuzemo n'urugendo runini cyane n'urugendo yahereye kera aharanira uburenganzira bw'imfungwa dore ko nawe yamaze igihe kinini cyane afunzwe ubutumwa ushaka ko abasoma kino gitabo cyawe bagikuramo n'ubuhe
ubwa mbere nuko mu bihugu byacu kenshi usanga bariko bashimira abantu batakiriho bapfuye bitavye Imana basanga tubavuga muri kahise bavuga ngo naka yaranguye ibintu byiza yakoze byiza yagize ibintu byiza ugasanga abantu bakiriho nta ubakeza nta ubavuga nagize nti rekare umutama ko tugize imana akaba yararokotse aho bamurasa murazi hari aba leader benshi mu bihugu byacu barashwe yovuga kwa gasore yovuga bantate eka nabandi batari baki ni kwa rokotse rero mugabo akaba ari kwarakura nika agire icasize ayazi je ko menyesha makuru naga nti reka ubwo buhamya yati monyaje tuyandike hama cyane cyane rwaruka cyane cyane abarundi bamenye Mbonimpa Pierre wariwe nivyo yaranguye
tama Mbonimpa muri iki gitabo haraho uvuga ko wababariye aba abakurashe ukavuga ko icyo wifuza ari uburundi butekanye ugasaba ko ubutungane bwokora kuki uvuga ko wababariye abakurashe kandi ubundi ntago ari ibintu bisanzwe
jewe sanzwe nemera Imana ndasenga ndu mukristu rero muvyo batwigishije burya ntuzugerageze kwihora umuntu yagukoreye icaha uramubabarira mugabo rero wewe ugasaba yuko bagutunganiriza ari igikomere ubufise icyo gikomere ukivugwa nande ukivugwa n'ubutungane jewe ndababarira uwankoreye icaha ariko ubutungane kirazira yuko ubabarira umuntu ahubwo uramugarura ukamukosora ukamuhana hanyuma jewe nanje nkaba ntunganirijwe jewe rero naho ntamubabariye nosaba iki ko ntogenda imbere ya sentare ngo nsabe indishi y'akababaro indishi y'akababaro nosaba nta niyo igihugu cyonka none nosaba iki nk'indishi y'akababaro n'abandi bose bakorewe ibyaha babuze nk'ababo bagiye imbere ya sentare asabye indishi y'akababaro yogira ati subiza umuntu wanje yapfuye niwe ndondera none muri icyo gihe wumva yo mukuru ahehe jewe nkagira nti nk'uko babitwigishije ni ukubabarira uwakugiriye nabi jewe n'ukuri n'ababiteguye n'ababashize mu ngiro jewe sinogira ngo noza kubihora kuko kwihora siyo nzira y'ukugira ngo utore inyishu y'ibibazo byawe kugumana inzigo y'akazitira nta na kimwe bifasha ahubwo ucutanga akarorero hanyuma n'abazokurikira n'ujya akoze rya caha aguma ku mutima afise umubabaro akibaza ati mbe bijya bintu nabikoreye iki jewe rero nkagira nti ikinshi igihugu cyacu cy'Uburundi kuva na kera narindi ni ukutavuga ukuri ibyo wabonye ibyo wabayemwo ukabyemanga ukabivuga hanyuma ikindi rero cy'isi igihugu cyacu kuva na kera narindi n'ubu ari cyo turiko turazira ni ukudahana ibyo byaha byakozwe n'ubutungane budatunganiriza abababaye jewe nkagira n'ubu urabye ibiriko biravugwa abari ku ntwari zose zagiye zirakurikirana barakoze ibyaha barica abantu mugabo nta na rimwe bigeze bacibwa urubanza ubundi yaza ari byo biriko biraba muri iki gihe ngo mbe twebwe ngo ko bariko barashaka kudukurikirana muri sentare mpuzamakungu ngo n'abakoze ibyaha 73 no muri iyi myaka batigezwe bakurikirana ngo baduhore iki urumva rero uwa mbere yatahanywe uwa kabiri yatahanywe n'uwa gatatu agira ati reka nanje ndabikore nanje ntibazompa na sinzovyemera n'ubu nizo ngorane zihari rero rya bose baba barahanywe nta byaha bikore yasubira gukorwa baba bafise icyo batinya
amakuru rero twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho agarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimiye Suleiman Tarawale mu engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil yadufashije kwegeranya ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya mubandanye rero mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika